Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi Ijwi ry'Amerika murano mango isamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turabahaye ikaze mu biganiro tubafitiye kuri uno mwanya. Zimerero mu ngingo nkuru nkuru z'ivyo tuza kubashikiriza tuza kubabwira ubukene bw'amazi muri komune ya Mabanda y'intara ya Makamba aho amezi abiri arumanye neza atamazi neza arangwa muri iyo komune ya Mabanda ubutegetsi buhumuriza yamara yuko atandwi zibiri zisigaye kugira ngo bashobore kuronka ayo mazi. Ariko imbere yuko tubashikiriza iyo nkuru tubanze tubabwire muri make ko Mike Pence icegera cy'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze za Amerika yamiriye kure amakuru avuga ko ategekanya kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu hari hamwe perezida Donald Trump atitoje mu kiringo kigira kabiri muri 2020. Pence yaneguye bikomeye amakuru yasohotse mu kinyamakuru cy'abanyamerika New York Times kuno w'Imana avuga ko ateye isoni kandi ari kinyoma cyambaye ubusa ni mu gihe kandi ivyigwa byakozwe ku bijanye n'uburyo perezida Donald Trump n'icegera ciwe bazifashemo mu kiringo c'amezi atandatu n'igice bamaze barongoye igihugu vyerekana ko ica gatatu c'ababatoye hari bo bonyene bashima ubuyobozi bwabo bategetsi. Ico kinyamakuru New York Times kikavuga ko ivyo ngo biri mu vyatumye bamwe mu barepublikane bavuga ko perezida Trump atazokwitoza mu kiringo ca kabiri co kuyobora igihugu. Mike Pence icegera ca perezida Trump yatangaje ko nyabuna tegekanya gushira inguvu ku migambi perezida Trump yemeje kurangura kugira ngo ashobore gusubira gutsindira amatora yo mu 2020. Igihugu c'Uburusiya catangaje kuri no w'Imana kuri Leta Zunze za Amerika izorungika vuba bwango intumwa yayo mu biganiro ku bijanye n'intureka ziri mu buseruko bwa Ukraine. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji ajeje imigenderanire y'Uburusiya n'andi makungu Sergei Lavrov inyuma y'isaha imwe havuye mu mubonano yagiranye na mugenzi we wa Amerika mu nama barimwo muri Philippines. N'umubonano wa mbere bagiranye inyuma yaho perezida Donald Trump yemereje ibihano bishasha ku Burusiya ku bijanye no kwivanga kwabo matora ya Amerika yabaye mu mwaka uheze. Leta Zunze za Amerika na cyatangaje ku bijanye n'uwo mubonano. Lavrov yatangaje ko naho Amerika heruka gusohora ibihano bishasha ku Rusiya ngo atawundi muti atari uko abategetsi b'ivyo bihugu uko ari babiri babandanya kuganira. Abarwanyi b'umuhari wa Leta ya Kiislamu babandanya gutakaza uturere mu ntara ya Nangarhar muri Afghanistani yamara nk'uko vyatangaje n'umutegetsi wa muri Afghanistani havuga ko abo bagwanyi bagenda binjira mu gisagara mu bisagara biri hirya no hino iyo ntara. Hezra Ali aserukira intara ya Nangarhar yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abarwanyi b'umuhari wa Leta ya Kiislamu bashika ku 2000 bamaze gukwiragira mu ntara zitatu zigize Leta ya Nangarhar kandi ko bazabatanguye ibikorwa vyabo. Ivyo vyemejwe kandi n'abajeje umutekano bavuga ko abarwanyi ubu bari mu misozi iri hirya no hino iyo ntara. Tukibutsa ko igisirikare ca Afghanistan kiri mu bikorwa vyo gutuza umuhari wa Leta ya Kiislamu aho mu buseruko bwa Afghanistan ibikorwa gifashanya n'igisirikare ca Leta Zunze za Amerika. Abarwanyi ba Leta ya Kiislamu baharugwa mu majana harimo n'abategetsi b'uwo muhari bakaba bamaze gusiga ubuzima muri iyo ntambara. Radio Ijwi ry'Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dusaba imbabazi muri ko murumva yuko amwe mu majwi mutari ko murayakurikira nk'uko mwari mubimenyereye ni ngorane iri mu buhinga bw'ivyuma, ariko tukibaza yuko umwanya n'umwanya iyo ngorane iza gukemugwa. Ku bari mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rubuga rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com nayo ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni iwanyu mu ntara mudutunge gato imbere ko tukibandanya mu buryo burambuye tubanze turabe yuko ibazo by'ubuhinga bw'ivyuma dufite kuri uno mwanya vyokemugwa. Nuko nchote wa kunzi mwakoze kutwihanganira mukanya turinjira mu kiganiro wanyu mu ntara nyezina kuko kakagorane ko muhinga bw'ivyuma twariko turababwira gasa nk'agakemutse mugume rero ku maradio yanyu
wanyu mu ntara wanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
wanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
wanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze mu kiganiro wanyu mu ntara abanyeshuri barenga 90 bahura biga mu gisata cha laboratoire kuri lise y'ubuhinga yitiriwe Aonimweranda iri ku Muzinda ni muri commune Rugazi ntara ya Bubanza nibagira yo bacira nayo bamira ni nyuma ya hushikiranganje bw'indero burungi cy'ugwandiko kuri iryo shure rufuta ico gisata usigura ko budakwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo kibandanye gikora nk'igisata cigenga inkuru ya Evariste Nziko banya nka yishikiye ngaho kuri iryo shure
Imbere y'umwaka igwa za laboratoire kuri lycée technique Saint Henri yo kumuzinda abo banyeshure bavuga ko baguye mu gahundwe bumvise ko ubushikiranganje bw'indero bwarungitse kuri iryo shure urwandiko ruhagarika igisata bahora bigamwo umwigeme Aline Ntakirutimana numwe mu biga muri cyo gisata cha laboratoire avuga ko asa n'uwakubiswe n'inkuba yumvise iyo ngingo
twebwe twarabyumvise mugabo nico zigituma twebwe twabyumvise ku banyeshure cyaba bamwe barabimbajije nabo kiratije ivyo navyonze Hamata chatufata ingingo yo kujya ku ishuri turakoranira hamwe kugira ngo tubaze igituma iryo shuri ryo baryugawe cyangwa ryo baryafuswe hamata maze gushika we directeur turahamusanga turabimubaza atubwira nawe nyene katatabyazi yatubwira ngo turindire gushika itariki indwe z'ukwezi k'umunane hatubwira ko ari hazo tubwira inyishu ya nyuma
umuyobozi w'indero muri commune Rugazi aremeza kwica gisata cugawe n'ingingo y'ubushikiranganje bw'indero bandora Yeremia asigura imvo n'imvano iyo ngingo
twabonye kete rwe mu bushikiranganje imenyesha yuko bafatiye ku maraporo baronse ku bugenduzi bwarunze buryo shure babonye ko ari ibintu bidakwije bishaba bisaba yuko bashigikira yuko ryo hagarara aho ku ndanya rikora cyo gisashijanye n'ibyubuvuzi
uwo mutegetsi w'igisata cy'indero ku rwego rwa commune Rugazi nabo nyine yemeza ko ingaruka ari mbi kuri abo banyeshure bari basigaje umwaka umwe gusa ngo barangize ibyigwa bandura Yeremia afise icyo asaba abo banyeshure
gushika no munsi ntangi ngo turabona iyo bayerekeye abanyeshuri ubwabo mugabo mu by'ukuri ko rusange tubimenyereye iyo amashuri ahagaritswe n'ubushikiranganje cyose yuko abahora bahiga bacha bahiga handi hantu biga ko bahari ibikwiye bisabwa n'amategeko hama kubijanye naho yari rigeze bari bashikeze umwaka wa kabiri mbere nabonye ko n'umwikete bari bavuze ko babagenzo ko bivuze cyane 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 kuri kaminuza ariko mu byukuri ntari bwashika bakora ikibazo kigeze kuri kaminuza bageze mu mwaka wa kabiri
ariko ubujejwe abakozi n'akazi kuri lycée technique Saint Henri afite icyizere ku iyo ngingo izosubirwamwo umufasoni iratugabisha Joseline avuga ko ubuserukira imbere y'amategeko iryo shure ariko arakurikirana icyo kibazo
mu bisanzwe ibyo bintu kuko tutabitorera umuti cyangwa ngo twumve neza na neza inkuru zivuye kuri representant w'ishure ntiturafata ingingo ni nayo mpamvu representant w'ishure ariko arakurikirana neza kugira arabe ivyo bintu ipuntu vyaba vyaragenze abana mu kwezi kw'icenda baratangura mu gihe tukirindiriye ko nyakubahwa ukuntu ariko arabikurikirana arabe neza na neza ikizovamo
mbere y'uko umwaka w'ishure uheze urangira umushikiranganje w'indero mu fasoni Jean-Pierre Ndirahisha yari yagabishije ko amashure y'abigenga atazoshikana 100% mu kibazo cha leta azofutwa iyo ngingo yari yerekeye amashure 35 yo mu gisagara cha Bujumbura ane yo mu ntara ya Bujumbura imwe y'Imakamba 3 yo mu ntara ya Rumonge hamwe n'imwe yo mu ntara ya Cibitoke mu ntara ya Bubanza iri mu burengero bw'u Burundi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste Nzikobanya nka tuve ngaho iwanza dukubitire gato muri commune ya Mabanda intara ya Makamba aha mezi ari harumanya abanyagihugu bayo atamajya amazi meza baronka muri kino gihe abanyagihugu bavuga ko bacumukura kugira ngo baronke abo bakoresha mikogwa vyabo vya misi yose abajeje intwaro batanga ivyizero yuko atandwi zibiri zisigaye kugira ngo ico kibazo kibe cakemuwe babifashijemo n'ishirahamwe risanzwe ritanga amazi n'imiyaga nkuba mu Burundi Regidezo ivyinshi kwino nkuru n'umunyamakuru wacu wa live irankunda
Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cha Mabanda babwira ijwi rya Amerika ko ico kiringo cyose kimaze guhera atamazi meza bafise bituma bahungabana mu buzima bwa misi yose. Aha mbere bakemanga ko bagira uburuhe burenze kugira ngo bashobore kuronka ayo bakoresha. Aba ni bamwe muri bo.
Ngatwe dukorera ku muduga turashobora gushika nko masaha y'ijoro gacura nuvoma amazi. Uyu munsi ubuzima bumeze nabi cyane kuko turashobora no kurara ubusa kubera iki kubw'amazi kuko shitse ugasanga ama restaurant yugaye. Tasanga mu buti kenewe yuguruye bica sawayo kucugura intuze inyambara y'inkumuceri cyane iki ugaciteka amazi yo kwaronka urumva ko ari kibazo neza cyane imisi myinshi cyane gose kuko natwe dushika mu ijoro agiye tugenda isafari imodoka ikatugora tukaca tuza bwije kugira ngo rero ucuronka y'amazi cyane kugira ngo ucuronka aho ujya mu iryo joro ni kibazo mu gufisa amazi urashobora kuyifashisha inyambara n'agatoki bakuriye ruguru ugashikoka gateka cyangwa ukakotsa kagafungura gacunwa amazi umuntu akavoma kiri waridoga naho aba mu ijoro umuntu agashika mu ijoro ukaronka mata mwo yagira nte akuvuruka
iyo mbabwara hindushye cyane iyo tubuze amazi umva gutegeza guhinduka kubera habuze amazi n'icyo kintu nyamukuru usanga na twebwe abagabo iyo dutashye muhira tugeragera tukajya kuyarondera amazi hama cyangwa tukabura yo koga nuko bitumeze ni kibazo cyane gikomeye kubera utagira amazi niryo shingiro nyamukuru mu bintu byose bigize urugo abana baraye batoze ibintu n'ibindi bucafu kubera kubura amazi.
Kubera iryo kena ryayo mazi meza bamwe mu banyagihugu bahitamo kuyagura ku bayafise bategereye ico gisagara yamara bakavuga ko basanga bakoresheje amahera menshi ku munsi. Merkiade Nkunzimana avuga ati
ko amazi aho tuyavoma ni kure cyane niyo efo kujya kurabara kugira ngo mukurikirane hari ya efo icyaturuhagoze uko yatumutse civero na mahera 300 tuharura rije 1400 na 1200 cyasanga ari ngorane rero cyitamo gucugura nyine iyo bije ijana hakundiye 180 hakivuze
hambavu yabo banyagihugu bakoresha ayo baguze hari nabandi bahitamo kwikora kuyo bakuye mu mwonga wa mushishi wegere gisagara cha Mabanda ayo nayo nkuko tuzibonera asa n'umuhondo. Beatrice niyo nkuru dusanze kuri uyu mwonga ati aya mazi aratwikira amagara yacu
ne amazara kugo
none aya none murayanga
eh harimo abayanwa bakunga ko nyene eh birashikaga dutera inzoka bane kwana n'umfungo barabagwaza cyo mbanda batugeza amazi tukavuma amazi ku buntu kujya kwa tuvuma kera kwera ukena ari gihe ubwana mahera yo gusuma woronka yo kuvuma amazi kwegeza mabomba abanyagihugu.
Abajejwe intwaro muri komine Mabanda barasigura icyo kera ry'amazi ryavuye ko bico ariko barakora kugira ngo asubire kuboneka uko bitegerejwe. Leticia niyo nkuru ni mustanteri
nkuri ni kibazo gihambaye cyane tujya Kenya ahomba byinshi imyidogiba myinshi kizera yuko ayo gucya amazi akaboneka ego nibareme kuko turiko turiyumvira n'umugende wundi twosanura ukazana amakemake hama kandi nibagenda onye hari ubwo buhonga canke za rusengo baravoma haroni kibazo kiri ubu kandi chatewe nuko ibarabara ariko rirakogwa dusukura igisagara cha Mabanda bahashishika burimbi hirya y'isoko gushaka komina he haramacyo y'amazi byahitanye nazo biko birakogwa ibarabara isa n'iyaheze kibazo katandwi nibaza ko inundu gahera itangura idahera amazi atabonetse ego borema borema.
Amakuru dukura mu gisata kijejwe ubuhinga mu vy'amazi mu ishirahamwe Regidezo amenyesha ko muri rusangi ibura ry'amazi meza rikunze kwibonekeza hirya no hino riterwa n'uko imiringoti icamwe amazi myinshi imaze igihe kirekire itarasubirizwa. Ivyo rero bikaba bisaba uburyo bwinshi iryo shirahamwe ridashobora kuronka muri kino gihe kugira ngo iyimaze gusaza canke kugira ngo yitagishoye gushitsa amazi mu mihana isubirizwe nk'uko ayo makuru abandanya vyemeza. Imakamba mu bumanuko bw'u Burundi Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika.
Tukiri mu yavugwa mu ntara imiriro ya Nyakanga muri parike ya Ruvubu uno mwaka aragabanutse cyane ugeranije n'imyaka iheze. Ivyo nibivugwa n'abajeje gukurikirana ico kibanza gihurumbirwa n'ingenzi ziza kuratira ijisho ziraba ibikoko bitandukanye biba mu Burundi. Abatungwa gatoke mu guturira ico kibanza n'abahigi n'aborozi nk'uko muvyumva muri nonkuru ya Fidel Antoine Sabimana.
Mugindizo bw'uruhongore kama gwaruvubu haba ku ruhande rw'inara ya Cankuzo cyangwa ku ruhande rw'inara ya Muyinga hose yaracunzwe. Uri kurarengana hari ibice bimwe byahiye bimwe muri ivyo bice ubwatsi buracari buto aho bivuga ko ari abahinga bacungera parke baba bahaturiye kugira ngo ibikoko birisha bironke ubwatsi muci gutyo ntibitoroke parke. Mu myaka iheze ko muri aya mezi wasanga igice kinini carahiye aho naho haba haturiwe n'abononye. Matthias Darizi umurinzi wo muri iyo parke aratubwira kudoma kurutoki muri ubwo bwononyi bwo guturira
borozi cyane cyane nabo budukoko dutodo abarovyi nabo nyene bashobora guturira ariko cyane kugira biborohere kujya kuroba tumaze kugenda tukababona bace babasha batubonekare biruke
Joseph Rahimuka wo muri komune ya Buhinyuza mu ntara ya Muyinga ku nkengera za parike ya Ruvubu aremeza ko yahora akora uruhigi rw'inyamaswa bigatuma turira imiriro ariko ubu yarihanye arabiheba
yari umwana kwa narahiga n'ubundi koriye naho cyo bene buzikiro nka twagezeje gukora nkuko turahinda gikasubira naho yo bunyesha make tumufata nkuko ubu nabigenduye isanga twebanya gihugu twatwe turihonda kubera nk'ibi ni binyabuzima turaharura ati ibinyabuzima bifise amaraso nkayo dufite dufate rero nkuko none ngo dufise ko bifise amaraso nkayo dufite reka tujye turaraba abasa hirya n'ihino nkuko abakuru babitubwira
uwo mutama w'imyaka 67 aremeza ko yari amaze kubizira agapfungo kandi umuhungu wiwe ari mu bayobozi b'abarinzi ba parike
yafate mbere isimula nasima n'umuhungu wo kwanze niwe musefu niwe ni watubongoye maze narabyigize aciye mbere niwe asiya ndeka ati kuri iyo mitego ngaho ati uri k'ibintu by'abantu ntuzapfa ubwira ntuzapfa ufutaragera na bundi niwe bari hajya icyo gihe mugatanwe imyaka yego twararonka kuye kandi ze baranegeze no kuza kumfungira ibuhinyuzo nuko wese yeze mvuga isukuri twa twatetse kagereke kandi wanyanya kandi mu mihana basaba ganda kumfu ngeze ko nda kubitse kuri ko ambwe ati du ingunyigane tuganire urumva kara gatego ntibari n'ubukene
Mariko bakunda intwari umuyobozi wa parike ya Ruvubu avuga ko kubona ubu parike irinzwe neza ari kubera umugambi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'iterambere PNUD byafashe mu mugongo mu kubaha uburyo bwo kuhimiriza abanyagihugu baba ku nkengera
twabaye twatabigisha bene igihugu bari ku nkengera za parike aha makumisitumba ihandi bibe na parike kugira ngo tubaze turabe ukuntu twabahindura babanze bahinduke babanze bakunde parike abemeye barahinduka bakagira amashyirahamwe mbere bakabagira kubasubiza ibikoresho bari bafite yaba magazari yari yahetse bikitaje haruguru tubituza aho twakwegeranyije hari ibikoresho bitari bike amacumu imyami ibiki icumba gishakuze
Mark bakunda intwari avuga ko uwo mugambi watumye bakorana neza n'inzego z'umutekano mu kurinda urwo ruhongore kama
uyu mugambi wadufashije hari ibintu z'amapatrouille sejour baradufasha bakaduha uburyo tugasanga mu kwezi turajyanye turamaranye indwi mu ishyamba dupatruye hamwe turi mu ishyamba turi kumwe hanyuma tukavanayo ishaho kibera ikintu cyiza cyane kuko tugiye tukamara iyo minsi turabona ko hari ikintu cyahindutse mu ishyamba kera twe twijyanye twenyine abakozi b'iwacu twiye twenyine usanga nk'ubu ugashaka gutuguye nk'uko ku mugwi w'abahigi muniniya wasanga twe tushye tugira ubwoba mu gujyanye n'abasoda cyangwa umupolisi wumva ko nawe uremye icyo turagishima cyane kuva uyu mugambi uziye yuko hari ikintu cyahindutse hanyuma haba no mu bijyanye no gutreta amadosiye kuko turakorana n'aba OPG bari hanze cyangwa twe tukagira iyo umushiriye umuntu uzenya bafashwe ngaha bakoze amakosa urabona yuko ibintu babikoze atangwa atavuza ataga kuri imanga kubera inyigisho zageza zirapa
Mark bakunda intwari asaba umugambi wa PNUD ko bandanya ubafata mu mugongo kugira ngo bashore kubandanya bahimiriza gushikaho batuze ubwononyi ubwo ari bwo bwose muri urwo ruhongore kama mucankuzo Fidel Danton Nsabimana ijwi rya Amerika
Nijugi Amerika turacari mu kiganiro wanyu mu ntara imunza abarundi zigera ku 382 zimaze amezi indwi mu kambi y'agategekanyo ya Munge Monge yubatse muri sector ya Mutambara iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Congo zisaba ishami rya ONU gita impunzi RCR kuzimurira mu kambi nshasha iri ko yubakwa ahitwa Mulongwe ni muri territoire ya Fizi izo mpunzi zisigura ko aho ziri ubusugarijwe n'ibazo bitari bike muri byo harimo nkukura impusha zo gusohoka hanze y'inkambi co kimwe no gufungurirwa nabi ivyinshi kuri no nkuru nyamakuru wacu Vedaste Ngabo akoreje urya Amerika muri Congo
Inkambi y'agateganyo yubatse mu birometero bigera kuri 5 n'umujyi w'Ibaraka ikaba yiganjemo impunzi z'abarundi zagiye ziva mu ntara ya Rumonge na Makamba aho izi mpunzi zicumbitse mu rupangu gubatishije amabati n'ibihangare bisakaje amabati zitangaza yuko zugarijwe n'ibibazo byo kutagira uburenganzira bwo kujya gushakira imibereho hanze y'inkambi kandi zihora zihabwa ibiribwa bidahagije
atubayeho nabi gose nishironka uruhushya rwo gusohoka nituronka kazi ngo tugende kurondera nk'abandi hari nk'igihe tujya rimwe ku munsi urumva tujyarimwe ku munsi nk'ufise abana 7-8 usanga abana babayeho nabi tutera twondaho gutera tubyibuye urumva twasaba ko bodukura ngaha bakadushira mu makambi natwe tukarondera nk'abantu
turabayeho nabi cyane ubuzima dufite ngaha hari aho abantu tumaze ngaha amezi 6 hari amazi amezi 7 twugaraniye ngaha muri kino kigo no kuvuga ubuzima dufite no kuri ubuzima bwiza cyane abana ngaho ariko urateseka agasama ibigwara bitandukanye kubera kugaranye dukoraniye ahantu hamwe ataburu dufite bw'umwidegende kuvuga ati umwe aba iwiwunda biwiwe burumva ingwara zize zihurira ahantu hamwe rero kose abantu kuri mudufashe yani mudusabire badukure hano hantu
twashatse kumenya ibyo komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga kuri ibi bibazo byugarije impunzi ziba muri inkambi y'agateganyo ya Mongemonge zitwegera Jamikitamuka umukozi ushinzwe gukingira impunzi ari nawe ufite inshingano zo gutanga uruhusha muri iyi nkambi maze adutangariza yuko bibagora gutanga uruhusha muri iyi nkambi y'agateganyo ariko kubera igihe kirekire impunzi zimaze muri iyi nkambi bagenda batanga uruhusha ku bantu bake bake iyo bagiye guhaha cyangwa se kugura nk'amayinite uyu mugabo akomeza avuga yuko batinya ko inzego zishinzwe umutekano zishobora gufungira impunzi hanze y'inkambi mu gihe abaturage b'abakongomani bazifatiye mu mirima yabo bari kwiba imyumbati cyangwa zigakora andi makosa nk'ayo Apollinaire Niyiragira wahoraga aba mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira yakoze yo kuba yarafashwe n'inzego zishinzwe umutekano muri uku kwezi kwa 7 gushize avuye mu nyeshamba z'abarundi za Forebu ziba mu misozi miremire yo kuri Gatobweho muri grupe ya Kigoma izi impunzi zisanga zitari zikwiriye kwitirirwa amakosa akogwa n'abandi baturage babanze inkambi kuko icyaha ari gatozi zisaba nuko n'uwafatiye mu cyaha yashigwa imbere y'ubutabera
impunzi ahiri iragayika niyo wakoreka ikintu harenganye undi muntu atari impunzi bakagitwara byagira ya mpunzi ubu niho hivi ikintu hanze kigiye avuga ati abarundi n'abasuma niho hivya abakoresha ingoho hanze aha tuyoke mu rugo twese twagira ko tuba basuma kandi n'abo bari ngaha mu rugo batazi no kurasa iyo nkoho bayibona gusa abayiheje muga kubera impunzi itagira ivugira cyangwa itagira aho bihagaze bateza kubitereza kuki kuri ya mpunzi ati ya mpunzi niyo iri kiragirane iriba ubwo iyo mpunzi mamba yivye kiri hejuru yitegeko yivyo mimba bakayibona barayifata bayirengushe ngaha imbere y'ubutungane buturi imbere yacu hama bayihane apana kuvuga ngo impunzi ziri iyo mpunzi iyo amayiba imyaka yose ntifatwe none ivyo bibitwara iyo stock ifite bitwaramwe none iko batweze twiba hari abasefu ngaha none abasefu tubyinjira n'abari bazozi barabiraba ati bavyivye ati twe kandi mu kwivyo bintu mwivye hama kabiri gatatu bizomenyekana abasuma n'abatara basuma
impunzi ziba mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira sanje na Mongemonge zigenda zinubira ubuzima bubi zibayemo bitewe n'ubwinshi bw'abantu ndetse n'imirire mibi zikaba zizimurirwa mu nkambi nshasha iri kubakwa imurongweho muri territoire Fizi Vedasengabo kubwijwe rya Amerika imongemonge ho muri territoire Fizi
tuko dusa nk'abasozera ikiganiro cacu ariko imbere yuko tugisozera tubanze tugaruke ku nkuru mwadusavye kugaruka ko ha umugunya butatu gizwe na leta y'u Burundi leta ya Tanzania hamwe n'ishami rya ONU gita impunzi RCR washizeho kugira ngo utegure ingene impunzi zizotahukanwa hari kuwa 5 w'indwi yahera umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yayadutegura ino nkuru dusuye tuyumvirize
kuva mu ntango z'iyindwi hagumye uruhagarara mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania rwatewe n'uko zimwe mu mpunzi zifuza ko zotahukanwa vuba kuko baheze amezi arenga 3 abashika 15,000 biyandikishije ngo batahukanwe mu gihe bari bafashe ingingo ko bagiye kwitahira n'amaguru hamwe batohabwa imodokari vyabaye ngombwa ko kuri uyu wa 4 ku mugoroba abatwara igipolisi hamwe n'abatwara ikambi zose z'impunzi babagirishe inama yihuta yo gusukamwo amabisi izo ntumwa za leta ya Tanzania zabwigiye zimwe muri izo mpunzi zifuza gutahuka ko zotekana zikarindira gushikaho zizotahukanwa mu buryo buzwi iyo nama yari yatumiwemwo impunzi zose uyu n'umwe mu bariyo
ubwo butumwa bwa rubu Tanzania irabakunda yarabakiye gushika n'ubu irabatunze kubera iki mwihuta mwahunze kubera ingorane z'umutekano muke none mwabonye ko amahoro yagarutse Tanzania ni igihugu cy'amahoro ikeneye ko mugenda amahoro mugashika mu gihugu cy'amahoro.
Izo ntumwa zabwiye impunzi ku uwo mugwi nyabutatu umaze kugira urugendo rwa mbere rwo kuja kuraba ingene mu Burundi ibintu byifashe.
Nibasubira kugumuka izofatwa yuko ari leta yoba itewe ko leta yiteze kubivuna mu gihe busubira gutera ibiri byari byo byose yaba DRC yaba MCI kuvuga kwa mukuru wa makazi cya Repoli bitegwe kuca babivuna. Turabwiye yuko utahana impunzi hicara imigwi itatu uvuga mubaza kubyikana n'igihugu impunzi zavuyemo igihugu impunzi zahungiyemo hamwe n'ishyirahamwe rigezwe iby'impunzi ku isi UNHCR. Ati buri icyo gihe rero barindire baracyabiganira uko ari batatu leta y'u Burundi ntishobora kubatwara yonyine cyangwa leta ya Tanzania ntishobora kubatwara cyangwa UN ntishobora kubatwara batahejeje ibiganiro. Udoteri waga yavuze yuko azofatwa nk'utereka ya Tanzania.
Umwe mu bahawe ubwo butumwa ari mu bifuza gutaha avuga ko bashimye ko ikibazo cyabo camaze gufatwa mu minwe maze nabo bahitamwo gutekana.
Ibyo n'amafaranga y'ikiruhuko cyane gose kandi byaratubyeza muri make batubwiye ko bifuza gutaha twarindira gato ko ibintu byose birategurwa nta kiringo batubwiye ariko turabyiteze ko mu minsi bigiye gushoboka ubu turatekanye. Ebye ekiye kisiza kutavuga duti ebye mwara kandi samazina mwara kwasisha maju kwasisha lera ba mkwate kubili 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 wati ero kubili 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 kwa hujama kubili kubili wati jambo kwaji ya kireno kwa chana kwa kugenda na maguru na hongi na jari wiki na wekuweru mwara kingora ni mwara ni mwara ni mwara ni kubili chana kwa kipoti mwara yo banda ni wikaranga.
Ijwi rya Amerika ryabajije umwe muri abo bashaka gutaha kwico bahunze caheze nawe ati turafise amakuru akwiye ko mu gihugu cacu hari amahoro.
Nyakanze tugeze twaburaba ngo tuma ujya mu Burundi none abategetsi ko nyine ari bo ari bahagutse bakagira ati twaragiye wagiye mu Burundi twasanga amahoro ari murengera tukavugana n'abasigaye bakagira ati twebwe nkuko tuje tubayeho neza turajya tukajya amasirali na kugira ngo umva amahoro mu Burundi atariye kandi na bamwe muri twebwe barasindira bakagenda bakabyiba birakabyibonera isubu dukeneye tugerageze kwa buzima buri ngaha n'umubabaro wino n'umuhangayiko n'ukuri nayo ko dufata n'ibindi byinshi kuko tubaga tujye twara gupfa ku rudanda kubera ibyo dukeneye nka kurudandazwa ahubwo dukeneye kujya mu gihugu twasa kuko tutubake tugikomeze dufatanye n'abariya hope.
Igihugu cya Tanzania kirimo impunzi z'Abarundi zirenga 244 abamaze kwiyandikisha ngo batahuke barenga gato 15,000 uko gushaka gutahuka byatanguriye mu ikambi y'impunzi ya Nduta gusa irimo abarenga 126 mu gihe hari amakambi y'impunzi 3. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Akawe no kuri we Pierre Claver Niyonkuru duce dusozere ikiganiro cacu cuno munsi makoze ncuti bakunze mwumviriza ikiganiro iwanyu mu ntara imbere yuko duhana gahindukira ya maranda batumye mu biganiro byacu biri imbere aho harimo nk'ikiganiro muri isanga muzakurikira kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda igihe c'isaha 12 naho uruganda rw'ijuru rya Amerika rubategurira amakuru ruraza kubashikiriza amakuru azo bagezweho mu Burundi igihe c'isaha 1 n'igice tuza kwibanda ku makuru azo bariko ravuga ijya nino ku isi na cyane muri Afrika. Mwakoze rero umwe mwatwumviriza Innocent Kimenyi na Diane Nahazo mari kumwe muzosubira ejo naho twatanguriye.